Kuganira abavugizi b'inzego z'igihugu baremye cyane kuri uwa mbere n'umuvugizi w'umushyikiriza amahanga akigenda wa Repubulika akaba kandi n'umuvugizi wa Sentare na Nyuzi wa Nyakirangirikenge yatangaje ibyo byaha aha mupatani Rangirikenge ariko yishyura ku kibazo cy'umunyamakuru.
Ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko.
Umuvugizi w'ibiro by'umushyikiriza amahanga akigenda wa Repubulika na Sentare na Nyuzi wayemeje aho n'uburyo bunyoni afunzwemo.
Radio Police arengiwe mu bunyoni ahafungiwe afungiwe mu iperereza, uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba ubwo bafite uburenganzira bwo kumubona.
Frederic Rambura inyungu yawe aho icegera cy'umukuru w'igihugu yabwiye ibihugu bya Amerika ko dosiye ya bunyoni ari uwa gatana.
Baza guhera hehe ko atawigeze arahira ngo arafise idatunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya Nkurunziza. Rosa ntiyigeze abigira, n'uyu Evariste ntiyigeze abigira, bose ntibigera babigira kubera ko intwaro yabo ishingiye ku busuma, ku ruzitunga bw'igihugu, ishingiye ku miturire. Bobo icyo bariko barapfa ni uko umuntu agira amafaranga ariko acasumbye ubutegetsi uyundi, acagira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuca inyuma atari uko bamukunda ariko yabakijije. Ibisuka iyo bihuye ari bibiri kiba gisumbye ikindi nguvu kiracica umukuru w'igihugu. Hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka ategekesha amategeko, mugabo kandi azategekesha gutya yaraciye kubiri, na cyane cyane cyo cyerekeye ubusuma kuri bunyoni yase yuko aza kuvuga ibyatunze mbere ngo bamufata bahereye.
Ibyanze nayo bunyoni yabwirizwa nta wundi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza z'abanama rimwe cyane igihe ari umushikiranganji w'umutekano cyane naho ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Mu gihe biba byakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizogorana cyane ko aburanishwa kubera hakurikizwa ibyigwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu, ndetse nta nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu nta ihari mu gihugu. Ariko byose byatekanijwe nk'uko bisigurwa na Rosine Gatoni Gilene, umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye. Aha yari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa mbere.
Nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana 239 ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibyigwa shingiro zikoranye. Bisigura yuko si sentare yindi nshasha izoshigwaho ariko nayo ma sentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa ashikiriza amanza akizigenza Repubulika nawe agaserukira urwego kumushikiriza amanza. Igihe rero abategetsi bamaze kwitwarigwa abashikiriye imanza manza bashinzwe izo manza baca bategerezwa kuziburanisha, rero sentare shasha ishyigwaho ariko izo sentare zibiri zica zikorana zikaburanisha urwo rubanza.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira bakorewe amajwi mu Burundi yaturutse ku ntuye kaza bwabo n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye imari mu 2015 bwo gusaba ubutungane bw'u Burundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya bunyoni. Nekamwe niyongere umwe mu bashingwa manza batwaye ibirego muri CPI akaba anasasaba muri sentare ya mana byahirahe yavuganiye n'ibihugu bya Amerika kuri telefone.
Kwasaba yuko ubutungane bw'u Burundi bwo kwikiza amategeko bwa mbere bukamuha ibisabwa kugira amategeko yubahirizwe nko kuri umushinga manza turakabona n'umuryango wiwe, ariko kuko hasanzwe hari urubanza rusanzwe rekana koko na sinari mpuzamakungu mpanabyaha, dusaba yuko umushikiriza manza akitegenzwa wa Repubulika y'u Burundi yokorana n'ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha bakaraba ingene iyo dosiye yokurikiranwa mu Burundi, hama urubanza rukazobera i Bujumbura cyane irahe ahari icyicaro cya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Nuvuga amajambo abantu bacanye muri CPI mugabo nobabwiza yuko nkuko musanzwe tumubizi ngo arengewe bunyoni ari mu bavuzwe n'abahohotewe ku buzima yuko afite uruhara rudasanzwe mu ihohoterwa ryakorewe abarundi kuva mu mwaka w'2015.
Ibyaha wahoze yamushyamanje wa mbere w'u Burundi ukekwa ko bitekanijwe n'ingingo z'amajana 456, 387, 389, 383, 411, 12 z'ibitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Izo ngingo kuvuga kubyaha byo kugambanira umukuru w'igihugu imigumuko ukwisa abanyagihugu ukubabomoreranye bakwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga umuntu afite mukuru wa munda wamwe umunyarwanda munini utekanywa muri zingingo ni imyaka 30 amasoko y'ibihugu bya Amerika yakwemereye ko kugera ubu arenga iyo mbonye ni akararo nk'abunganira mu mategeko ntiyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe ifashe cyane naho ibyo yagurizwa bidafite ifatiro ikiganiro cy'uyu munsi cyavugiwemo ibyo bunyoni yagurizwa n'afungiwe gitumirwamo abanyamakuru mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu Burundi n'ibinyamakuru byo hanze maze abanyagihugu bagahabwa akanya ko kubaza bahari cyane kuri telefone cyacyabereye mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Ero de Urika Neza, Iruja Amerika.